Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda abahinzi b'umuceri barasaba leta kubashakira amasoko.
Wagize ikibazo umuceri barawitsa, mbere yari 310 umuremure, ariko ubu ngubu bawusize kuri 290, ubugufi yawari 300, ubu ngubu bawusize kuri 250.
Uwo ni umuhinzi w'umuceri mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda agaragariza minisitiri w'intebe wabasuye ikibazo cy'umusaruro ukomeje guhera mu buhunikiro, kandi bafitanye amasezerano n'inganda zakabaye ziwujyana kuwutunganya zikabishyura. Iyo nkuru kimwe n'izindi zirimo abarwanashyaka b'ishyaka FDI Nkingi basaba kuburana bari hanze, turazigarukaho mu kanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi Rwema. Abantu bitwaje ibirwanisho baraturiye ibitaro basiga inyubako nka zose zavyo ari munyota ni mu gisagara ca Kumba mu bumanuko bushira uburengero bwa Kamerune muri indwi, bituma abarwayi hamwe n'ababikoramwo bahunga kugira bakize amagara yabo. Leta ya Kamerune yegeka ico gitero ku barwanyi bo mu ntara zivuga icongereza bashaka kwiyongora ku gihugu. Leta ya Kamerune ivuga ko abarwanyi bashika 20 bitwaje inkoho ari bo bateye bongera baraturira ibyo bitaro mu gaturuturu ko ku munsi wa mbere. Ivuga kandi ko abantu 4 barimo abarwayi 2 bishwe. Imenshi makuru ryo muri ico gihugu bishikiriza ko ayo abo barwanyi biyonkoye ku gihugu bubabashavujwe nuko ibyo bitaro byavura abasirikare ba leta bakomerekera ku rugamba. Igisata cishiramwe mpuzamakungu onicita ku mpunzi hasere kivuga ko intambara zibera muri Sudani yo mu manuko muri leta ya Yei River zatumye abantu bashika 8,000 bata ingo zabo, abandi baharurwa mu 5,000 bahungira mu gihugu kibanyi cha Republika iharanira demokrasi ya Congo. Gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba Sudani yo mu manuko hamwe n'abayirwanya The National Salvation Front kwatanguye mu kwezi kwa mbere tariki ya 19. Ibi byabaye haheze amezi 4 hasinywa amasezerano y'amahoro yaragamije kurangiza intambara y'imyaka 5 hagati ya Perezida Salva Kiir n'umukuru w'abarwanya leta Riek Machar. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch yabwije ijwi ry'Amerika ko iyo mirwano ibera inyuma y'igisagara cha Yei hafi y'imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Uganda. Barosha akavuga ko benshi mu bahunga n'amaguru muri Congo ari abakenyezi, abana hamwe n'abasaza. Avuga ko bashika barushe, bashonje, banyotewe, abandi barwaye. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije jo ku munsi wa kabiri ko atashimishijwe na gato n'amasezerano abashingamateka bashitseko yo kubaka igice gito cy'uruhome ku rubibe Amerika ihanana na Mexique, ariko ngo ntabona ko ibikorwa bya leta bishobora kongera kuzohagarikwa bivanye n'uko kutumvikana. Trump avuga ko ategekanya gusinya itegeko rizoba ririmwo muri yaridi umwe n'ibice 375 by'amadolari y'Abanyamerika yo kubaka ibirometero 88 by'uruzitiro ku rubibe hafi ca 4.5 miliyaridi 5.7 yari yarasabye ngo yubake ugo ruhome. Trump yashikirije ko ariko ararondera ahandi yo kwikora mu yandi mafaranga ya leta kugira yubake uruhome yifuza atarinze gusaba ko arinda kwemererwa n'abashinga amateka. Uwo mukenyuro mu gihe yokora agashobora kwita mu mutego kuko abashinga amateka b'abademokrate bashobora guca bakoresha amategeko ngo bamuzibire. Muri Amerika kandi umunyamexike Joaquin El Chapo Guzman arongoye umurwi ukomeye cyane ukora urudanazwa rw'ibiyayura mutwe muri Mexique yaregetswe ko ivyo vyaha hamwe n'ibindi muri urwo muri uwo murwi nyene mu rubanza rwabereye i New York aha muri Leta Zunze za Amerika. Nyuma y'umwihwezo w'ubwo rubanza warumaze imisi itandatu, sentare ya New York ejo kuwa kabiri yagirije Guzman ivyaha byose cumi yagirizwa, bituma ashobora kuzomara igihe asigaje kubaho mwibohero. Irangira ry'ubwo rubanza rwari rumaze amezi atatu rurangije uburongozi Guzman yarafise ku murwi witwa Sinaloa. Abacamanza babona ko ari wo wa mbere wagutse ku isi kandi ukomeye mu rudanazwa rw'ibiyayura mutwe. Uwo mugabo w'imyaka 61 agiye kuzorungikwa mu ibohero ryo muri Leta Zunze za Amerika ricungerewe cyane kugira ntazokongere gutoroka. Mwamenya ko Guzman yari yaratorotse amabohero muri Mexique inshuro zibiri zose imbere y'uko yongera gufatwa akarungikwa muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2017. Juan Guaido atavuga rumwe na leta muri Venezuela aremeza ko imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti zazibiwe zishobora kuzokwinjira mu gihugu ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa kabiri, naho perezida Nicolas Maduro yahakanye ko zitazokwinjira. Guaido yemewe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 50 ko ariwe perezida w'imfatakibanza wa Venezuela yabitangaje ku munsi wa kabiri imbere y'ibihumbi by'abanyagihugu bamushyigikiye mu rukurikirane rw'imyiyerekano igamije kugondoza abasirikare kugira bitandukanye na Maduro no kumukura ku butegetsi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radio.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi iherutse gukwirakwiza inyandiko yerekana impamvu yasohoye impapuro mpuzamahanga zisaba guta muri yombi uwahoze ayobora u Burundi Pierre Buyoya. Ibyo babikoze mu nama ya 32 y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Buyoya basabira gufata avuga ko ibyo abahagarariye u Burundi bakoze ari ikimenyetso ko izo mpapuro zihishe inyuma impamvu za politike. I Bujumbura, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana abahe inkuru irambuye.
Muri urwo rwandiko abazerukiye u Burundi mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika igira 32 bahaye abitavye iyo nama rutanga umuco ku bijanye n'umutahe mpuzamakungu wasohorewe uwahoze arongoye u Burundi Pierre Buyoya ubaserukira ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Urwo rwandiko rugizwe n'impapuro zibiri rwemeza ko inyuma yo guhagarika abantu 4 kuwa 24 kwezi kwa 11/2018 bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ya Perezidanta Adama Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu hamwe n'abamufasha kurongora igihugu harimo umukuru w'inama nshingamateka Ponciane Kwaribwami hamwe n'icegera ciwe Jire Bimazubute umushigiriza manza wa Repubulika ya Ci yasohora imitahe mpuzamakungu y'abantu 16 harimo wahoze arongoye u Burundi Pierre Buyoya. Muri urwo rwandiko u Burundi buvuga ko iyo mitahe yasohowe kugira ibihugu abo bantu barimwo bibashikirize ubutungane bw'u Burundi ariko bugatangazwa no kubona inyuma y'ingwi gusa iyo mitahe isohose. Umugwi w'umwe bwa Afurika waciwe usohora itangazo aho wamenyesha ko iyo mitahe ishobora gusubiza inyuma kurondera umuti ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe ugusubiza hamwe kw'abarundi. Arico gituma u Burundi bwasanze bikenewe ko butanga umuco imbere y'amareta hamwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afurika. U Burundi buvuga ko budashobora kwemera ikingirwa ry'uwari we wese kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Mubo rwandiko rubijikiriza kudakurikirana abatembagaje intwaro yishyiriweho n'abanyagihugu n'ubwicanyi bwakozwe n'abo batembagaje ubutegetsi mu 1993 ahubwo nibyo byohungabanya inzira yo kunywanisha Abarundi mbere u Burundi bukavuga ko iyo ngendo y'umugwi w'umwe bwa Afurika ihonyanga amasezerano ya Afurika ku bijanye na demokarasi amatora hamwe n'intwaro ibereye mu muryango w'umwe bwa Afurika. Mu kwemeza ko iyo dosiye atari yavuba ni ukuvuga mu mwaka wa 2018 ahubwo urubanza rwaciwe mu 1999 abasirikare bato bataribo bagiye imbere y'intahe mbere rugacibwa Perezida Buyoya ariwe arongora igihugu. Urwo rwandiko rwemeza ko ababuze ababo batashimye rwaciwe arico gituma bibutse umugwi w'umwe bwa Afurika ko ataburenganzira ufise bwo guha amategeko ibihugu bigize uwo muryango canke gufata ingingo yuko ubutungane bw'ivyo bihugu burekuriwe gukurikirano y'ucankuri. Uburundi bwemeza ko bubandanya urugamba bwo kugwanya kudahana kandi ko buzokora uko bushoboye kugira uwo wese yagize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi n'iseswa ry'amaraso mu mwaka w'1993 akubitwa intahe mu gahanga naho yobashigikiwe kuko atamuntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Uburundi bugasaba ibihugu biri muri uyu muryango incuti n'abagenzi gufasha kugira hashigwe imbere amateka n'amategeko ntiyagume hashigwe imbere akarenganyo gakorerwa bimwe mu bihugu bigize uyu muryango. Perezida Pierre Buyoya mu itangazo yasohoye kuri urwo rwandiko yemeza ko abaserukiye Uburundi bamutangaje kuko gutanga urwo rwandiko no kutamenya amategeko agenga inzego z'uyu muryango no kutubaha inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Buyoya avuga ko ari bwo bwa mbere habonetse abaserukira leta basamaza abaserukizi b'amareta baba bari mu nama ivize ibyo yiga ku neza y'umuryango ariko hagashigwa imbere ibirego bityoza umuntu ku gite ciwe. Iryo tangazo ry'uwahoze arongoye Uburundi ryemeza ko abo baserukiye Uburundi muri iyo nama bashimangiye ko ibijanye n'iyo mitahe ku ruvugwa Perezida Ndadaye leta y'Uburundi itari kwirondera ubutungane ahubwo hari izindi mvo zifatiye ku bya politike. Akibutsa ko inyuma y'isohorwa ry'iyo mitahe hakurikiye amatangazo n'inyandiko za politike zashizwe ahabona n'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'inama nshingamateka. Buyoya avuga ko kugarukana urubanza nk'ubwo inyuma y'imyaka 25 imbere y'umwaka umwe w'amatora ubutegetsi bushaka gukoresha ubutungane kugira bwigize inyuma bamwe mu bantu butinya bubabera intambamyi muri ayo matora azokogwa mu bihe bigoye kandi bitaratora umuti vyavuye ku kudakurikiza ibwirizwa shingiro mu kwitoza kwa Perezida Nkurunziza hamwe no guhindura bukwi na bukwi ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Itangaza ry'uwahoze arongoye Uburundi rivuga ko iyo ngendo yaho nyanza amasezerano y'amahoro y'Arusha ayo nayo akaba yaravuga aho ibyaha by'ubwicanyi byakozwe bizoshigwa bigatohozwa n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Buyo yarangiza avuga ko gutanga urwandiko nk'ubwo mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari gushaka kumucafuza no kwerekana inzigo ubutegetsi bumufitiye eka mbere no gushaka kumuteranya n'abarundi akabona ahubwo ko icyari gikwiye gushigwa imbere ari kurondera umuti ku bibazo biri mu Burundi biciye mu biganiro bidakumira. Ibibazo uyo yahoze arongoye Burundi yemeza ko bimaze ikiringo kitari gito vyatumye abantu bapfa ibihumbi by'abarundi barahunga igihugu nayo ubuzima bw'abanyagihugu ubukabandanya butituka. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa rimwe, ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abarwanashyaka b'ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda barasaba gufungurwa by'agateganyo bakabura n'abari hanze mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Ubushinjacyaha bubarega ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi bwo bwasabye ko bakomeza gufungwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ahabereye iryo buranisha.
Abarego kwa 19 muri bo bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa, undi warekuwe by'agateganyo araburana yidegembya. Ubitegereje hafi ya bose bafite amadosiye bifashisha baburana kandi barahurira ku kuba ari abarwanashyaka b'ishyaka FDU Inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Boniface Twagirimana, visi perezida wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi, ufatwa nka kizigenza w'abaregwa, ntiyagaragaye mu rukiko ku mpamvu zivugwa ko yatorotse gereza. Maitre Gatera Gashabana wunganira 9 mu baregwa niwe watangiranye ijambo asobanura ibikubiye mu ibaruwa yagejeje ku rukiko isabira abo yunganira gufungurwa by'agateganyo. Yisunze ingingo z'amategeko, Maitre Gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranywe aregwa ashobora gusaba umushinjacyaha cyangwa umucamanza agafungurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana rigeze. Yavuze ko mu mpamvu zashingiweho mu kubafunga by'agateganyo harimo ku bushinjacyaha bwavugaga ko bwari bugikora iperereza mu gihe ngo buryarangiye, bityo ko kubarekura ntacyo byahungabanya. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko hatitawe kubivugwa n'ubushinjacyaha ko abo yunganira baregwa ibyaha bikomeye barekurwa by'agateganyo kuko ari ihame ko uregwa akurikiranwa adafunzwe. Yavuze ko kuva mu gihe baregwaga bagafungwa kugeza n'ubu nta kibazo cyavutse gishingiye ku mutekano. Ashingiye ku rubanza rwaregwaga mu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara, barekuwe by'agateganyo n'urukiko rukuru nyuma bakaza kugirwa bere. Maitre Gashabana yasabye ko urukiko rwazashingira ku cyemezo cyafashwe muri urwo rubanza rwabo kwa Rwigara. Ibura rya Bwana Boniface Twagirimana, visi perezida wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi, ryakuze guteza impaka muri rubanza. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 nibwo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Twagirimana yatorotse gereza. Maitre Gashabana yavuze ko urukiko rushingira ku nyandiko ya gereza rukemeza ko yatorotse mu gihe ngo umuryango we watakambiye inzego zishoboka zose zirimo n'iz'umutekano ko hakorwa iperereza hakamenyekana aho aherereye. Maitre Gashabana yasabye urukiko gutegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse ku irengero rye. Maitre Mukamusoni ntiyagiye kure y'ibyo mugenzi wasobanura asaba kurekura abo yunganira. Nawe yasabye ko Leonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka yunganira yarekurwa by'agateganyo, maze iby'urukiko rwazategeka abaregwa bakazabyubahiriza. Abaregwa hafi ya bose bahawe ijambo babimburiwe na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI Inkingi, bakunze kumvikana bavuga ko batunguwe no kumva ko umuyobozi wabo Bwana Boniface Twagirimana yatorotse ubutabera, bagasaba ko ubuyobozi bwa gereza bwagombye kumugaragaza. Bwana Twagirayezu yazamuye ikibazo cy'ihohoterwa avuga ko rikomeye muri gereza bafungiwemo. Yavuze ko yahohotewe n'uwitwa Fisto Murinzi ushinzwe iperereza muri gereza ya Mageragere, maze ngo aramukubita umubiri wose wirekamo amaraso. Yavuze ko maneko ya gereza yamufunze muri kasho mu gihe cy'iminsi 30 adasohoka hanze, kandi ko yabigejeje ku nzego zibishinzwe ntibyagira icyo bitanga. Ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe n'uruhande baburana bwavuze ko nubwo hamaba ari ukukurikiranwa yaburana adafunzwe habaho irengayobora. Bwana Ndibwami Rugambwa, umwe mu bashinja baregwa, ashingiye ku ngingo z'amategeko yasobanuye ko bakurikiranyweho ibyaha biremereye, maze asaba ko ingingo z'amategeko zisobanurwa n'uruhande rwiregura zarebwa mu bice byose. Yavuze ko ibyo basaba bishoboka gusa igihe ibyaha baba bakurikiranyweho byaba bihanishwa igihano kiri munsi y'imyaka 5 y'igifungo. Kuki abaregwa bavuga ko barekuye by'agateganyo batatoro ku butabera ubushinjacyaha bwavuze ko bufite urugero kuri Bwana Boniface Twagirimana wari ufunganywe nabo bwemeza ko yatorotse ubutabera, ndetse ko hari n'abandi 5 barangije koherezwa mu mitwe yayitwara gisirikare irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubushinjacyaha bukavuga ko akazi kabwo karangiye ko kurega Boniface Twagirimana gafungwa aho aherereye ngo byabazwa gereza. Ku ihohoterwa Fabien Twagirayezu avuga ko yakorewe bwavuze ko ibyo bimureba n'abari mukoreye bitagombye kuza mu rukiko, busaba kubitangira ikirego. Bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufunga urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi. Asubiranye ijambo Maitre Gatera Gashabana yibajije niba mu by'ukuri koko Twagirimana Boniface yaba yaratorotse ubutabera nk'uko bivugwa, cyangwa se niba yaba ari mu maboko y'izindi nzego. Yongera gusaba urukiko ko rwategeka iperereza ryimbitse rigamije kumenya irengero rye. Mu itangazo ryasohowe n'ishyaka FDI Inkingi mu ntangiriro z'uku kwezi ritakambira umukuru w'igihugu Paul Kagame gufasha kumenya aho Twagirimana aherereye, FDI Inkingi ivuga ko ifite amakuru ko yatwawe n'inzego z'umutekano zimukuye muri gereza ya Mpanga. FDI Inkingi muri iryo tangazo igaragaza impungenge ko visi perezida wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi yabafungiwe ikami muri gereza ya gisirikare cyangwa se muri imwe mu nzu z'imbohe bavuga ko ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali zizwi nka Safe House. Bwana Fabien Twagirayezu yumvikanye avuga ko ibyo baregwa batabikoza ahubwo bazira ko bari mu ishyaka FDI Inkingi kandi ryihuje n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu kizwi nka P5, icyo we yita ivangura rishingiye ku kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ingingo umucamanza ahise amucecekeshaho maze avuga ko atandukiriye mu iburanisha rya none. cyumba cy'urukiko cyari cyuzuye abumva urubanza. Ku isonga hari Madame Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka FDI inkingira itaremererwa gukorera mu Rwanda, bamwe mu bakozi ba ambasade hano mu Rwanda, abashinzwe umutekano, abarwanashyaka ba FDI inkingira n'abavandimwe babaregwa. Abari gukora 11 batangiye gutabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 bareregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho. N'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bazira kukuba batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi. Umucamanza yanzuye ko kubera uburemere bw'iki kibazo kandi no kuba hari izindi manza aburanisha, azafata icyemezo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Ni icyemezo gishobora kurekura by'agateganya abaregwa cyangwa kikabagumisha mu buroko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abahinzi b'umuceri mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda barasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko ry'umusaruro ndetse n'ikiguzi bagurirwaho n'inganda ziwutunganya kikongerwa. Ibyo ni bimwe mu bibazo abo baturage bageje kuri Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu ruzinduko yagiriraga muri iyo ntara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima.
Uruzinduko Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente n'abandi ba minisitiri batatu barimo uburezi, uw'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'ushinzwe ibikorwa bya guverinoma bagirira muri intara y'Iburengerazuba ruribanda kugusura ibikorwa remezo by'iterambere birimo amashuri, ibigo nderabuzima kimwe n'ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi ku buso bw'ubutaka buhujwe. Igishanga cya Kamiranzovu gikorerwa mu buhinzi bw'umuceri n'abahinzi barenga 1000 bari muri koperative imwe bahinga ku buso burenga hegitari 110 ni hamwe mu huyu mukuru wa guverinoma yageze. Aha abahinzi bamusanganije ikibazo cy'umusaruro ukomeje guhera mu buhunikiro kandi bafitanye amasezerano n'inganda zakabaye ziwujyana kuwutunganya zikabishyura. Cyo kimwe n'ikiguzi bagurirwaho cyagabanutse muri iki gihembwe ugereranyije n'igishize.
Twagize ikibazo umuceri barawitsa, mbere yari 310 umuremure, ariko ubu ngubu bawusize kuri 290, umugufi wari 300, ubu ngubu bawusize kuri 255. Tukaba twumva ari abahinzi twebwe turi guhomba kandi tugwamo, kandi umuceri dukoresha amafaranga menshi ntagaruke.
Buri gihe abanyenganda baraza tugakora amasezerano, n'ubu baraje twakoze amasezerano ariko dutegereza ko baverisa ngo baze bajyane umusaruro. Byaranze aho twahuye n'ikibazo, abahinzi bashaka amafaranga yo guhingisha twifashisha banke iratuguriza, none murabona ko imiceri hano hose iracyahuzuye, dufite ikibazo ra kugwa nka banke dushobora gukererwa kwishyura.
Aba bahinzi bavuga ko nibura buri gihembwe basarura toni zirenga 600 z'umuceri. Mu gihe bari mu mirimo y'isarura isaba ko umuceri uvuye ku bwanikiro utakabaye utinda mu nzu y'ubuhunikiro kugira ngo ndabahinzi bavanye mu mirima babonaho bawanurira nyuma yo kuwanika, baravuga ko ubu hari toni zirenga 40 zitaratwarwa n'uruganda. Ikindi bagaragaza nk'imbogamizi kuri ubwo buhinzi ni ubukererwe bw'abanyenganda mu kubishyura niyo uwo musaruro bawutwaye. Ibi bagiraho ingaruka mu mibereho yabo.
Abahinzi twahangayitse cyane ku buryo buhagije, ndetse tugira ibibazo by'abanyeshuri kubera ko amafaranga yari yarabuze. Umunyaruganda ajyana umuceri yishyura, dusigara dufite impungenge, ahubwo dufite n'ubwoba bwo yazayaheza kuko yari yarajyanye umuceri ariko amafaranga ntiyabonaga.
Yarabonetse
ariko yaje nabi, yagiye yishyura amateke make make, haranye nk'amezi ageze kuri 5.
Umwanya munini mu gusubiza ibibazo by'aba baturage wahabwaga abakuriye inzego bireba bari kumwe n'aba bategetsi bakuru. Kuri iki kirebana n'ibiciro by'umuceri, Bwana Patrick Karangu uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB yavuze ko bishyirwaho n'inzego zinyuranye kandi zinareba ku nyungu z'umuhinzi.
Aha inama z'iminikomu y'organiza yo gushyira ibyonyi biciro every season ihuza abanyenganda n'abandi n'izindi nzego, local government, minagri, RAB n'izindi nzego zihuriyeho zifite ubuzima bibi, naho akarebwa cost of production biba byaragiyemo akaba imibare bakaza kwemeza every season birakorwa icyo kemezo kizaba kuvuye kuri umuceri udatonoye kandi nawe ni minimum price atajya munsi nayo ngayo. Ubu rero muri iyi season uyu nguyu musaruro ubu ngubu hemejwe 290 ku muceri muremure na 270 ku muceri mugufi.
Ku birebana n'ibindi bibazo abo bahinzi bagaragaje by'umusaruro wabo utinda kugurwa cyangwa ntibishyurirwe igihe, ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba bwavuze ko bishingiye ku mikorere y'inganda ubwazo kandi ko aho bibaye bahuza impande zombi hagashakwa igisubizo. Uyu wari umunsi wa kabiri w'uruzinduko rw'aba bategetsi bakuru, aho batangiriye mu karere ka Karongi ku munsi w'ejo ku wa mbere. Aha muri Karongi ho bakaba baribanze kubirebana n'uburezi, ahagaragaye ubucucike buri hejuru mu byumba by'amashuri, cyo kimwe n'ibyo abanyeshuri batabona amafunguro kuri amwe mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9-12 kubera ibibazo by'amikoro mu miryango. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Kuki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta shyaka rigendera ku matwara ya gisosialist rihari? Nibyo tugiye kuganiraho muri Macenge. Kuva mu ntambara yari igiye guca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mo kabiri, yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, amashyaka abiri abademokrate n'aba republikan niyo yonyine yihariye urubuga rwa politiki kugeza ubu. Ikibazo ni iki: kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo demokarasi yonyine mu zikomeye ku isi itagira ishyaka rya gatatu, by'umwihariko ishyaka rifite amatwara ya gisosialist cyangwa ishyaka ry'abakozi? Nyamara ishyaka socialist ntiribujijwe mu mategeko. N'ikimenyimenyi ni uko mu 1912 Eugene Debs yahagarariye ishyaka sosialiste mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yegukanye amajwi 60% yonyine gusa. Kuva icyo gihe ishyaka sosialiste risa n'iryazimiye burundu. Kuba ritarakomeje gutera imbere nuko ryananiwe gukorana n'amashyirahamwe y'abakozi bo pfundo ry'ubukungu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigendera ku mahame ya gikapitaliste mu rwego rw'ubukungu. Benjamin Ginsburg, umuyobozi w'ikigo cyazobereye mu mikorere ya guverinoma muri kaminuza Johns Hopkins University, aragira atabakozi ntibari bitaye ku bya politiki, bari bahangayikishijwe cyane cyane n'ibibazo by'ubukungu byonyine gusa. Naho Gary Marx, umuhanga mu bya politiki ubyigisha muri kaminuza University of North Carolina, ati nta kintu kigaragara ishyaka socialist ryigeze ryerekana cyateza abaturage imbere ku buryo amashyirahamwe y'abakozi yahisemo gukorana n'abademokrati n'abarepublikan kugira ngo babone imishahara myiza n'uburyo bwiza bwo gukora no kubaho. Mu myaka y'1930 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Abasosiyaliste bibwiye ko bashobora kubyuririraho kugira ngo bashinge ishyaka ry'abakozi. Bashatse kwigarurira amashyirahamwe y'abakozi muri icyo gihe, ariko abatera utwatsi kubera ko yaramaze kugira ingufu nyinshi mu ishyaka ry'abademokrate, bituma abayakuriye batabona impamvu bava muri iryo shyaka kugira ngo bajye gushinga irindi. Kuva icyo gihe amashyirahamwe y'abakozi yagize uruhare runini cyane mu gushishikariza abaturage gutora mu mashyaka abiri yonyine rukumbi, abademokrate n'abarepublikan. Mu ijambo aherutse kugeza ku baturage, ijambo yavugiye imbere y'Inteko Ishinga Amategeko, President Donald Trump yamaganiye kure amatwara ya gisosialiste.
Here in the United States, we are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhangayikishijwe cyane n'abantu bagenda biyongera basaba ngo dukwiye kugira amatwara ya gisosialiste. Amerika yashinzwe kandi ishingiye ku mahame y'ubwigenge n'ubwisanzure. Ntishingiye kuri guverinoma ikandamiza rubanda, irusha ingufu rubanda cyangwa igenzura rubanda. Twavutse mu bwisanzure kandi tuzakomeza kubaho mu bwisanzure. Muri iri joro twongeye gushimangira ko Amerika itazigera iba igihugu kigendera ku matwara ya gisosialiste.
We renew our resolve that America will never be a socialist country.
Juti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti mwari muduteza matwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza matwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Alois Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.